Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Niyadirwe mu basuza mbayikaze mu makuru yacu yakakanya. Mu Rwanda, Dieudonné Ishimwe usanzwe utegura irushanwa rya Nyampinga rizwi nka Miss Rwanda guhera muri iki cyumweru yatawe muri yombi.
Ubu afungiye kuri station yari i Remera, iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko.
Uwo ni Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB. Ibiganiro hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe irwanya ubutegetsi muri icyo gihugu muri Kenya birakomeje, nubwo nta musaruro ugaragara biratanga. Naho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ari mu rugendo muri Ukraine, yagiranye ibiganiro na perezida wa Ukraine wamusabye gusabira Uburusiya ibihano birushizeho. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe irwanya ubutegetsi muri icyo gihugu birakomeje mu gihugu cya Kenya, nubwo nta musaruro ugaragara birageraho. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Imwe mu migwi yitwaje ibigwanisho iri mu biganiro vy'amahoro muri Kenya yasavye kuronswa uwundi mwanya kugira ishyire hasi ibigwanisho vyayo nk'uko vyatangajwe n'abategetsi ba Kenya uno musi kwa kane. Iyo migwi isaba kuronswa uwundi mwanya kugira iweze neza ibisabwa, yamara yerekanye ko ishaka kuja hamwe mu gikorwa cyo kubaka igihugu. Yamara hari yemeye utwigoro twa Leta twushira abahoze arabagwanye mu gisirikare cya Leta. Kabirenga ngaho itangazo ryashikirijwe n'ibiro vya prezida wa Kenya rivuga ku migwi itiyemeje kuvyereke gushigikira canke itabuza ihagaze ku mugambi w'amahoro. Imenyesha ko prezida wa Kongo Felix Tshisekedi yasavye abagwanya ubutegetsi kwemera gushira hasi ibigwanisho bagashigwa mu gisirikare cy'igihugu mu kigoro fata kibanza ko gushiraho igisirikare gikomeye cy'igihugu. Yamara mu gihe ibiganiro vy'amahoro biriko bibera ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi, ingwano yasubiye kwaduka mu buseruko bwa Kongo hafi y'urubibe na Uganda hagati y'inteko za Leta ya Kongo n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ari mu rugendo muri Ukraine nyuma y'urugendo yakoreye mu gihugu cy'Uburusiya. Yagiranye ibiganiro na perezida wa Ukraine wamusabye gusabira Uburusiya ibindi bihano. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nazwe.
Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagendeye uburere buri kure gato y'umurwa mukuru wa Ukraine Kiev burimwo akitwa Bucha katowemwo ibiziga by'abasivile. Ivyo biziga vyatowe ingabo z'Uburusiya zimaze kuva muri ako karere, nivyo vyatumye abatari bake basaba amatohoza ku vya vy'intambara Uburusiya buriko bukora muri Ukraine. Guterres yashigikiye ko hokorwa ayo matohoza asaba Uburusiya korohereza sentare mpuzamakungu mpanavyaha izo yakora. Yashimangiye avuga ko iyo abantu bavuga ivyaha vy'intambara, igisumba ivyaha vyose vy'intambara ari intambara ubwayo. Mu vyo Antonio Guterres yemereye Ukraine harimo kubandanya ibikorwa vy'ubutabazi bitandukanye no kuvana abanyagihugu mu burere burimo intambara. Yavuze ko yaganiriye n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov kuri izo ngingo uko ari zibiri. Prezident wa Ukraine nawe Volodymyr Zelensky akaba yasavye ko Uburusiya bwofatirwa ingingo zibuza amakungu kugura ibitoro n'amasoko ntanganguvu vy'Uburusiya. Hagataho vyiteze ko kuri uno wa kane prezida wa Amerika Joe Biden ashikiriza ijambo ibiro vyiwe vyavuze ko riza kuba ari ijambo ryo gushigikira abanyagihugu ba Ukraine mu kurwanira igihugu cabo n'ubwigenge bwabo no mu kurwanya intambara yavuze ko itagira ifatiro Uburusiya bwatanguje muri Ukraine.
Umubare w'abantu bandura COVID-19 ukomeje kwiyongera ku mugabane wa Afrika. Ku gihugu cya Afrika y'Epfo uwo mubare wikubye kabiri. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Benito Impuma umuyobozi w'ibiro by'ishami gishyirahamwe ONU ijeje amagara y'abantu ku isi OMS muri Afrika kubijanye n'indwara zandukira n'izitandukira amenyesha ko muri indwi abantu banduye n'abahitanywe na COVID-19 muri Afrika biyongeye cyane. Ubaye bwa mbere nyuma yuko ivyo bitigiri bigabanutse mu kiringo kirenga meza abiri kubandura hamwe n'ikiringo kirenga ukwezi kubahitanwa na COVID-19. Ukwiyongera kw'ibitigiri by'abandura COVID-19 muri Afrika bifitanye isano cyane cyane n'ibitigiri bitera byiyongera by'abandura muri Afrika y'Epfo. Ni mugihe ico gihugu kiriko cinjira mu gihe cy'ubukanye aho indwara zifatira mu bice by'uguhema zibonekeza cyane. Hari hamaze igihe hari agahengwe muri Afrika kubijanye n'abantu bandurikiza cha COVID-19 yamara mu ndwi iheze. Ibitigiri by'abandura byarasubiye gutangura kwiyongera muri Afrika y'Epfo. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bariko bakurikiranira hafi ibimenyetso by'incuro ya gatanu y'ibitigiri biri hejuru cyane by'abandura COVID-19.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu no ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi aho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nabunganira mu mategeko muganga Christophe Sahabu bamutabariza basaba ko afungurwa. Sahabu yayoboraga ibitaro byigenga Kira biri i Bujumbura mu Burundi mbere yuko ategekwa kwegura kuri iyo mirimo amaze gufungwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Muganga Sahabu Christophe azwi cyane atwara ibitaro bya Karorero bikomeye mu byigenga Bujumbura Kira Hospital ari naho asanzwe avura nk'umuhinga mu ndwara z'amaso akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Ubu ari mu minwe y'igipolisi yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr Jean David Pilot atwara urwego nyobozi bw'ibyo bitaro bajanwe gufungirwa mu biro by'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemeza. Bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye ari kugwa. Abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha yagirizwa ndetse ko amagara yiwe amukitse. Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Akizimana baburanira Dr Sahabu Christophe ntibashimye kuduhijwi yamara bahaje Ijwi rya Amerika urwandiko barungikiye umushikiriza manza kizigenza wa Republika bamwerekeye nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye. Babona ko uwo baburanira bisa n'uko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ivyaha akurikiranywe ko. Batinya kubahwa mushikiriza manza wa Republika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishi y'akababaro. Bibutsa ko ata muntu arenze iminsi indwi canke bibaye ngombwa iminsi 14 afunzwe atarashikirizwa ubutungane bagatangazwa n'uko ukwezi kugiye guhera Dr Sahabu afungiwe mu biro by'iperereza. Bongera ko kuwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe yebo umuryango wiwe abamwunganira canke abandi bamwegereye harimo n'abaganga bitaho indwara ya asthma asanzwe afise. Bati niho nyangwa rikabije ry'amategeko ryerekana agashavu abamufashe bari bamufitiye. Basaba bashimitse kuwo baburanira yorekugwa akaburana yidegembya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyarivyo. Uko niko n'amashami yigenga akurikirana hagufi ya dosiye yabibwiye Ijwi rya Amerika. Maître Gustave Niyonzima atwara urunani rw'amashingwa manza Kavib rukurikirana hagufi ugo rubanza.
Ivyo vyose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa code de procédure pénale. Yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe nta mushingwa manza wiwe afunzwe uko twovyita kuba sequestre afunze ivyo twokwita de façon vagabonde. Ni nk'uguhufata umuntu ukamwareva ugaca umutwara ukamufungira ahantu nko muhira niko bimeze. Batinya iki kugira bamwerekane ahobwa ibintu vyo muri kahise n'ibintu bidafashe hari umugambi w'ukumugirira nabi aba opeji bariko barabaza umuntu bisunga ibwirizwa shingiro bisunga amategeko mpuza makungu mu ntumbero y'ukubahiriza agateka kazi na muntu
bukeje Dr. Sahabo amaze gufatwa gafungwa abafise imitayi muri ivyo bitaro vya Karorero baserukira leta bashize abone urwandiko rurimo amakosa bagirizwa umuyobozi mukuru wakira hospital muri ayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje hatemba ivyo bitaro ico bikoze nta gitigire c'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo rwandiko aha niho amashami yigenga afatira akikeka ko Dr. Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi Dr. Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategekwa gutanga imihoho mwikete yiyandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite aha abanyamategeko berekana ko ivyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro by'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko kuko akensha bikora kugira ngo akizagatwe Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirami yigenga arafite ico yongera ko
ubundi mu gihe yamaze kubogozwa mu mabanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa namukozi yo kurikenwa mu jaye n'ivy'akazi atamusumirano narije yuko ingingo ya 42 izo shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubita ntahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembye
amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro by'iperereza akanka ari navyo byo bavyatumye ateba mu gasho ku rwego rutungwa gatoke n'abaharanira agateka kazi na muntu ko rukunze gukoregwamo ibyaha byihotegwa bifatiye ku kuboriza igufa ufunzwe ayandi makuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryaronse nuko urwande rwa leta rushaka kugira imitahe myinshi muri ibyo bitaro ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane n'amaparike bivuga ko ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje ico kimwe n'umuvugizi wa Sentare na Inyuzwa Agnes Bangiricenge yamara ntibatwitavye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti twere twifuza ko mugira ico muvuze kwifungwa rya Dr. Sahabo Christophe yahora arongoye ibitaro kira hospital n'ibihe byaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mu bivuga kwiki bikunze mwubwira icyo mubivuze ko murakoze nyamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru nta watwitavye canke ngo yishure ubutumwa bwacu nuwo umujyango waduhaye ko ari umuvugizi wawo kuri iyo dosiye ntiyitavye ngo hagire byinshi atubwira kukunge na magara ya Sahabo yoba gifashe ubu ivyo bitaro biramutswa Dr. Sylvain Pierre Nzeyimana atwara urwego rw'abaganga mu gihugu urwego nshingwa ntwaro na gore twagwa na Ndagije Imana Charles yahoze atwara Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nawe yemereye umukuru w'igihugu nyakwigendera Peter Nkurunziza kwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'ibihumbi 2015 ikiringo cazanye indyane mu gihugu nk'uko abamugwanya babivuze Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubararike ko nyuma ya makuru tuza kubagezaho andarambuye yibanda cyane ku karere k'ibiyaga bigari guhera isamuya n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi abanyamakuru bacu hirya no hino bakomeje kuyatunganya nimuciko rero mu Rwanda Dieudonné Ishimwe usanzwe utegura irushanwa rya Nyampinga rizwi nka Miss Rwanda yatawe muri yombi mu ntangiriro z'iki cyumweru akekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina ni ibyaha bivugwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bagiye bitabira amarushanwa ya Nyampinga mu bihe bitandukanye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku ifatwa rya Dieudonné Ishimwe
ubu afungiye kuri station ya RIB i Remera iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwa n'itegeko ibyerekeye uko RIB yatangiye gukurikirana iki cyaha nk'uko warumbajije ubundi RIB ihabwa uburenganzira n'itegeko ryo kuba yakurikirana ibyaha ibyibwirije cyangwa iregewe ndetse n'ukekwa akaba yafatwa agafungwa igihe cyose hari impamvu zifatika zimwe impamvu zifatika zemewe n'amategeko zituma umuntu runaka akekwaho icyaha rero bumwe muri ubu buryo nibwo bwakoreshejwe ndetse icyaha ubu ngubu kikaba kigirikorwaho iperereza ibimenyetso bikusanye
ni ukuvuga yuko ntabwo ari umukobwa kanaka waje kuri ribe cyangwa se ngo ajye kuri polisi arege n'amaperereza yanyu mwashingiyeho mubwira Dieudonné Ishimwe ko atawe muri yombi
ubundi mu kazi kacu ka buri munsi urwego rw'ubugenzacyaha rushinzwe gukumira gutahura ndetse no kugenza ibyaha rero ni muri uru rwego rwacu rwo gutahura ibyaha bikaba biri gukurikirana
kugira ngo byumvikane neza aya marushanwa ya Nyampinga mu Rwanda maze igihe kirekire kandi uyu Ishimwe Dieudonné ari mu bamaze imyaka myinshi bayategura mutuvunguriyeho gatoya iri perereza ryari rimaze nk'imyaka ingana iki rimaze kingana iki kugira ngo ribe rigeze ku musaruro w'uyu munsi
ntabwo navuga wenda ngo twari twanaripfundikira kuko n'ubundi riracyakomeza iperereza riracyakomeza kandi ibi byaha rero byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye ubwo iperereza niryo rizagaragaza byatangiye iki gihe iki gihe hakorwa ibingibi cyangwa se n'ubundi buryo iperereza rishobora kubigaragazamo ngira ngo utwategereza wenda iperereza ry'ibanze icyo ryazagaragaza
mwaba mufite umubare runaka w'abakobwa bashobora kuba barahohotewe muri abo bitabiraga ya marushanwa ya Nyampinga
ntabwo twavuga ngo dufite umubare uyu n'uyu kuko iperereza riracyakomeje ushobora kuvuga ati mfite uyu nguyu ejo rikagaragaza undi tugiye mu mibare ntabwo byaba ari byo kuko iperereza riracyakorwa
igihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwasangaga Ishimwe Dieudonné rukamumenyesha yuko aregwa kwatawe muri yombi mumaze kumenyesha icyaha kurikiranyweho yacyakiriye ate
birumvikana uko yabyakira igihe cyose iyo bakumenyesheje ko kurikiranyweho ibyaha by'ibingibi biremereye ngira ngo nawe ubwa wakumva uko yabyakira ariko ibyo byose ntabwo navuga ngo yabyakiriye neza agaragara nk'utunguwe kuba iperereza rishobora kuba ryakozwe rikaba hari ibyo ryagaragaje
ibi bikorwa by'abakoresha bahohotera abakobwa babasanze babagana ni ibikorwa kunze kubona aho ngaho mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha
ni ibyaha iyo tugerageje iyo dukoze gutahura ibyaha tukabibona turabikurikirana kigakurikiranwa kigahabwa umwihariko kuko ni ibyaha u Rwanda ku buryo bw'umwihariko rwahagurukiye kurwanya ibi byaha bishingiye ku gitsina bikorwa n'ibyaha nyine urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufatanyije n'izindi institutions n'ibindi bigo dufatanya n'ibyaha twahagurukiye kurwanya ndetse hakaba hariho muri urwo rwego hakaba hariho na Isange One Stop Center ikora kugira ngo ifashe kurwanya ibi byaha niba hari n'uwahohotewe bamuhe ubutabera ni ukuvuga ngo uwakoze icyaha akurikiranwe bamuhe ubuvuzi ndetse bamuhe n'isanamitima Isange One Stop Center rero ziri mu bitaro bigera kuri 44 mu gihugu hose ubwo ni uburyo bumwe bwashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse ababikorewe babone ubwo bufasha navuze bw'amategeko bw'ubuvuzi ndetse n'ubw'isanamitima
Thierry Murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika
mwakoze cyane
mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima iki ni ikiganiro ku buzima gitegurwa n'Ijwi rya Amerika kigatambuka kuri televiziyo Flash yo mu Rwanda buri cyumweru twagiteguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankoso
ndabaramukije ndi Eugenia Mukankusi yikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima. Imbasa ni indwara yandura itera ubumuga bw'amaguru kandi ahanini ifata abana bafite munsi y'imyaka 5. Kuva inama y'ubuzima ku rwego rw'isi yemeje umwanzuro wo kurandura iyo ndwara mu 1988, gahunda zikingira ku isi hose zahagaritse iyo virusi zibuza gukwirakwira. Kandi mu 2020 byatangajwe ko nta mbasa yari ikirangwa muri Afurika. Cyakora mu bihe bya vuba hongiye kuboneka abayirwaye. Muri uyu mwaka iyo ndwara yavuzwe muri Malawi no muri Mozambique. OMS yagaragaje ko isesengura ryayo ryerekanye ko iyo ndwara yaturutse muri Pakistan. Afurika ikomeje gufatwa nk'itarangwamo imbasa, ariko kugeza iyi ndwara idahagaze ahantu hose iracyari ikibazo nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa OMS mu karere k'Uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Afghanistan na Pakistan ntibiratangazwa ko byari byigobotora iyo ndwara y'imbasa. Kubirebana na Malawi, iyi ndwara yahabonetse bwa mbere nyuma y'imyaka 5 kandi byatumye gahunda y'ikingira itangira mu gihugu bituranye cya Mozambique.
Abana bagera ku 430,000 bari munsi y'imyaka 5 bazakingirwa indwara y'imbasa mu turere tw'intara ya Cabo Delgado. Abo barimo nabo mu miryango yavanywe mu byabo n'intambara z'umutwe w'iterabwoba ukorana n'uwitirira leta ya Kiislamu Islamic State. Mu gihugu hose nibura abagera kuri 2,200,000 nibo bazakingirwa muri ubu bukangurambaga ku nkunga y'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS atanga ubufasha mu bya tekiniki ndetse n'amikoro. Ubukangurambaga bwatangirijwe mu karere ka Shiul mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Mozambique. Aisha Taibi, umuyobozi ushinzwe imicungire y'ibiza, akaba ari nawe ukuriye ibiro bya OMS muri Pemba, avuga ko bahisemo gutangiriza ubukangurambaga muri Cabo Delgado kubera ibibazo by'umutekano muke n'umubare munini w'abavanywe mu byabo muri iyi ntara.
In Cabo Delgado, even if this province is not
aha muri Cabo Delgado nubwo intare idahana urubibi na Malawi, twahisemo kwiyunga kuri iyi gahunda kubera ikibazo gihari ubu kandi binatewe n'uko abantu benshi bavanywe mu byabo. Ibyo byatumye gahunda ihoraho ikingira itarujujwe kuri bamwe mu bana cyangwa hakaba n'abatarayitangira. Uyu rero ni umwanya wo gukora uko dushoboye, nibura tukarinda abana bari munsi y'imyaka 5 kwandura imbasa. Tunazirikana ko ubwandu bumwe bwahaboneka gasa nk'igishirira kiguye mu gihuru hakavaho handura benshi. Ibyo turashaka kubikumira.
Hari ubwoko butatu bwihinduranya bwa virusi yo hanze cyangwa isanzwe kugeza ubu, aribwo bwoko bw'imbasa ikunze kugaragara. Ubwoko bubiri bwararanduwe burundu, WPV2 na WPV3, mu gihe WPV1 yagaragaye muri Malawi, ikigaragara cyane mu bihugu bya Pakistan na Afghanistan. Muri ubu bukangurambaga OMS ivuga ko barimo kwita cyane ku gukingira WPV1.
Iyi ni imwe mu mpamvu turimo gukora ubu bukangurambaga, ni ukubera uku kwimuka cyane. Ibi byateza ibyago.
Mu gukumira ko hari uwakingirwa inshuro irenze imwe, abana barimo gushyirwaho akamenyetso ku rutoki rw'agahera hifashishijwe umuti udapfa gusibama.
Umuhungu wanje azokurana ubuzima bwiza cyane kandi anezerewe. Igihe cyose ncandagisha abana banje bose.
Virusi y'imbasa irandura cyane kandi akenshi yibasira abana bari munsi y'imyaka 5. Yibasira imikorere y'imitsi kandi ishobora guteza ubumuga bwa burundu mu masaha make. Iyi virusi ikwirakwizwa binyuze mu mwanda ukomeye cyangwa gake cyane, mu mazi yanduye cyangwa ibiribwa byanduye. Nubwo imbasa itagira umuti, ni indwara ishobora kwirindwa binyuze mu rukingo rutekanye, rworoheje kandi rukora neza.
Janet Kaita uhagarariye OMS muri Malawi aravuga ku bijyanye na gahunda yihutirwa yikingira mu gihugu cyose hagamijwe gukumira indwara y'imbasa.
We are strengthening surveillance, doing active case search.
Turimo kongera imbaraga mu bugenzuzi harebwa ubwandu bushya. Turafasha abakozi bose bo mu rwego rw'ubuvuzi kumenya icyo bagomba kureba. Bagikiye ku bwandu bw'imbasa, bazi neza ibiranga n'icyo bagomba gukora. Ni ikibazo ariko ni n'ikintu kiza ku burwego rw'ubugenzuzi rwa Malawi rwarabashije gutahura iyi ndwara n'imbogamizi, ariko icyo bivuze nuko tugomba gukora mu buryo bwihutirwa duharanira guhashya iyi virusi kubera ko irimo kwibasira abana bose bari munsi y'imyaka 5 muri Malawi no hakurya y'umupaka urusu rugendo rw'igihugu kimwe. Dushingiye ku isesengura tuzi neza ko igomba kurenga imipaka ya Malawi. Urugero muri Malawi turagerageza gukingira abana bangana na miliyoni 2,900,000 tubikorera hasi mu nzego z'ibanze hakaba uburyo busobanutse bwo kugera kuri abo bose. Ibi birakorwa binyuze mu cyo twita igenamigambi rito, aho buri rwego rw'imitegekere rw'ibanze rumenya uburyo ruzagera kuri aba bana.
Muri Ethiopia haravugwa ko imirire mibi mu bana yiyongereye mu bice by'amajyepfo byahuye n'amapfa, aho ONU ivuga ko miliyoni bugarijwe n'inzara. Imiryango itanga imfashanyo irahamagarira inkunga yihutirwa mu ntara ya Oromia ya Ethiopia.
Shukuru Muhammedi, umubyeyi w'abana babiri, yazanye umuhungu w'imyaka 2 wazahajwe n'imirire mibi ku bitaro by'abatuye mu karere ka Borena muri leta ya Oromia.
Yazahajwe n'imirire mibi bitewe n'amapfa. Nta mata dufite yo kumuha. Ubu arimo koroherwa kubera inyunganiramirire abonera ku ivuriro.
Ishukuru avuga ko umuryango we wose ubeshejweho n'imfashanyo y'ibiribwa nyuma y'aho inka zabo zose zipfiriye zisize amapfa ya mbere akomeye akarere k'ihembe rya Afurika kahuye nayo kuva mu myaka 40 ishize. Abayobozi b'urwego rw'ubuzima muri Borena bavuga ko bamaze kwakira abana basaga 125,000 bazahajwe n'imirire mibi kuva mu mezi make cyane ashize.
Iki cyumba twakigeneye abana bazajwe n'imirire mibi. Bamwe turimo kubavura bataha kubera ko aha hamaze kuzura.
Imiti mu turere tumwe iragenda ibiyanga, kandi nubwo abategetsi mu rwego rw'ubuvuzi barimo gutakambira inzego z'ubutabazi zikorera muri ako karere, umuhate wabo ntacyo uratanga.
Uyu munsi wa none hari icyuho kinini cyane mu bijyanye n'imiti. Turimo gusaba hirya no hino dushakisha ko haboneka ubufasha, ariko nta gisubizo mu by'ukuri turabona.
Umuryango nterankunga wiyemeje kurwanya inzara, Action Against Hunger, uvuga ko amapfa na nubu agikomeje kuba inzitizi.
Uko bimeze ubu, ikibazo kiragenda kirushaho gukomera cyane uko iminsi ishira. Inzego zose bireba zigomba kwihutira gukora ibishoboka byose zigatanga ubufasha bw'ibanze bukenewe ku baturage baba muri kariya karere.
Minisiteri y'ubuzima ya Malaysia yazanye umugambi ukomeye wo kurinda urubyiruko kurwanya itabi, nyamara harabawunenga.
Hirya no hino muri Malaysia, imibare itangwa na leta igaragaza ko umunyamalaysia umwe muri 5 bafite kuva ku myaka 15 kuzamura banywa itabi, muri abo abagabo bakaba bihariye 40%.
Iki ni ikibazo gikomeye kuko abantu benshi barimo gupfa bazize kanseri y'ibihaha itewe no kunywa itabi.
Ministeri y'ubuzima y'iki gihugu ubirimo iragerageza kubuza burundu igurishwa ry'itabi n'ibifitanye isano naryo. Ibi bivuze ko abakiri bato batazabasha kugura itabi kuva ku isegereti kugeza ku bundi bwoko buhenze bw'itabi ryo mu bwoko bwa cigar cyangwa vape aho muri Malaysia.
A great idea and a good step in the right direction, but
ni igitekerezo cyiza n'intambwe nziza, ariko kuba byagira ku ntego bizaterwa n'uburyo leta ndetse n'abaturage muri rusange bazabishyigikira.
Abantu bagiye gushakisha ahantu hagwihishwa byatuma babasha kugura amasegereti, kuko mu by'ukuri ntibashobora kubuza buri wese kunywa itabi.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'inganda zikora itabi muri Malaysia mu 2020 bwanzuye ko hejuru ya 60% by'itabi rinyobwa muri iki gihugu riba ryaguzwe ku masoko atemewe n'amategeko.
Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku Ijwi ry'Amerika kuri www.radio.com. Naha dusoreje uyu munsi, mwakoze kubana natwe muri ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Naho ubutaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima uzira umuze.
Ni kuri icyo kiganiro bungabunga ubuzima dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha tubararika andi makuru mukanya isamoya n'igice nshimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri micro mwari kumwe nange Edirwema twongere duhure mukanya isamoya n'igice.